Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Tugihe cy'isaha 12 n'iminota 15 ni ku igenekerezo rya 17 uheshe umwaka wa 2025 turi ku munsi wa kabiri. Ndabahe mwiriwe nongera ndabahe ikaze murano makuru twabateguriye tuyahere kuri zingi ngo nkuru nkuru. Inama nshingamateka y'u Burundi iridogera ibitigiri vy'umurengera bicibonekeza mu mabohero. Ikindi ibaza nahishigwa mu ngiro y'ivyapfundikiwe mu nama rukokoma y'indero yabaye mu mwaka wa 2022 bigeze. Murano makuru muraza kumva inyishu z'urwego nshingwabikorwa rwa leta. Abakozi bahoze bakorera ishirahamwe ryakorera mu gisata cika wa Sogestar ryo mu Kirundo na Muyinga bishuza leta umuriyaridi n'umusu wa Marundi basaba ko boruha bagatunganirizwa inyuma y'imyaka baheraniwe. Naya mashuha yo kuruhwa ni muri komine Rugombi ntara ya Cibitoke ngo arakwiye gutunganywa neza kandi agakingirwa nkuko abayakoresha babisaba. Na mu nkuru y'abamagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri, uyu munsi tuza gusubira kubabwira indwara ya asima twari tumaze kubashikiriza, indwara ifatira mu bihimba vy'ihemero. Ano makuru muri komune yashikirizwa na Jota Miratuzi, Fadeline Mungabwivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho ndabahikaze midonido ryano makuru. Bamwe mu bashinga mateka baribaza ahishigwa mu ngiro ry'ivyavuye mu nama rukokoma y'indero yabaye muri ruheshe umwaka wa 2022 rigeze. Ayo makenga bayashikirije kuri uyu wa kabiri mu gihe umushikiranganji w'indero yari umutumire imbere y'inama nshinga mateka, aho yariko agira ico ashikirije ku cegeranyo cakozwe na sentare jeje kubahiriza amatungo ya leta cakozwe kwishira hamwe rijeje kugwiza ibikoresho bikoreshwa mu mashure RPP. Umushikiranganji w'indero François Havyarimana yabwiye abo batowe n'abanyagihugu ku cegeranyo cavuye muri iyo nama rukokoma cashikirijwe leta y'u Burundi kugira ngo irabe ivyo yohinyanyura. Dieudonné Niyonzigamiye yakurikiranye ibikorwa vy'inama nshingamateka vy'uyu munsi.
Umushingamateka Pascal Gikeke numwe mu bagarutse kuri iyo nama rukokoma, ayashatse kumenya ahishigwa mu ngiro ry'ivyavuye muri iyo nama bigeze.
Igitega harabereye inama yahuje abahinga mu vy'indero batanga imbono n'impanuro z'ivyokurikizwa kugira ngo akanovera mu bumenyi ushobore kwiyongera. Twagomba rero tubaze ni ryari impanuro zatanzwe n'abajya abahinga mu ndero zizoja mu ngiro.
Kugumu nshinga mateka Anatole we abona ko mu nyigisho zitangwa mu mashure shingiro hari bitajanye, hari nahanegura ku ivyatanzwe nk'inumbero muri iyo nama atacakozwe.
Mu bisanzwe turiko turaraba izi program, urabona ko hariho inadequation de program cyane uravye izi nyigisho zo mu mashure shingiro irya nama rukoko mari yatanze intumbero, ariko gushika ivyavuzwe ntacakozwe. Ni murabe mugarukira indero y'igihugu ikirasubira inyuma.
Umushikiranganje mu vyajejwe harimo indero ari umutumire mu nama nshinga mateka, aho yareko iricashikirije ku cegeranyo cakozwe na sentare jeje kubahiriza amatungo ya leta cakozwe kwishira hamwe rijejwe kugwiza ibikoresho bikoresha mu mashure RPP. Avuga ku cegeranyo c'iyo nama rukokoma shashikirije leta kugira ngo irabize yo hinyanyura
muri education guhindura ikintu bitwara amafaranga menshi. Rero ico cegeranyo ntidushaka chatuvuga ngo twebwe mu bushikiranganje twacize twacemeje desorme mu kwezi kw'icenda birajya mu ngiro, tubiza kubishikiriza leta kugira ngo leta irabe tous les contours hanyuma ivuze iti ivyo mwashikirije bimeze neza canke mo inyanyura gutya. Tugasha tuvuga tuti rero tuzobikora bigende gutya.
Iyo nama rukokoma yabaye muri ruheshe umwaka wa 2022. Inama yamaze iminsi 3 ikaba yahuje abegwa n'indero barenga ijana bagizwe hanini n'abashinga amateka, abagize leta, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira amasendika, abanyeshuri n'abavyeyi.
Abo bashinga amateka nyene baridogera ibitigiri vy'umurengera bibandanya kwibonekeza mu mabohero. Ivyo babishikirije ku munsi wa mbere umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutungane aho yari umutumire. Domina Banyankimbona ntakana ko gushika ubu ivyo bitigiri bikiri binini, ariko akavuga ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo ibitigiri vy'abanyororo bari mu mabohero bigabanuke. Ahmed Mugisha.
Bamwe muri abo bashinga amateka ni nka Agathon Rwasa avuga ko kutubahiriza ingingo zifatwa n'amasentare inomvu hamwe n'izindi iri mu bituma gushika ubu mabohero agira ibitigiri by'umurengera. Kubwiwe akabona ko hari bikwiye gukorwa kugira ngo ibyo bitigiri bigabanuke.
Igitigiri cy'umurengera cy'abapfungwa aha n'icyo kibazo hari ukuntu ubosha kugitorera umuti hari abantu usanga bapfunzwe batsinda imanza bakezwa na sentare mugabo gusohoka amaprizo bikananirana aha nibaza yuko hari hakwiye yuko sentare ingingo zayo zubahirizwa n'uwari we wese byagaragaye ko umuntu yenze nasohoke bihere biheze icyo bitigira ibyo kugabanuka kumbure n'uburyo bukoreshwa muri gisata kaba nabwo nyene bwo heza bugasahiriza no mu bindi bisata kuko hari abafunzwe benshi atari uko bafise ibyaha bakoze mugabo kubera yuko hari abantu babaremenaniriza
umushikiranganje w'ubutungane domine abanyankimbona aremeza ko ibitigiri by'abanyororo ari binini ariko avuga ko hari umugambi wa leta wo kugabanura abanyororo akavuga ko uzojura ja mu ngiro buke buke
profonctionnement ya babohero inka kujya ibitaro bitunganije ino munsi urasohora umugwayi abandi bakinje kuko mu gihugu amahari y'abantu bariko barakora ibyaha ariko gusa ico gushira ku inguvu no gukora ku buryo abakurikiranwa ku bintu atacho byo twara bagumye bari bidegebya bose bikogwe ku buryo abo bava mu byo gufungwa babandanye ibikorwa by'iterambere badafunzwe ivyo navyo ni impinduka sirimwe guteranya rimwe bingana kabiri impinduka no mu mitwe bisaba kwamizako
ku mwaka uheze hashizwe mu ngirire kugwa ry'abanyororo 5000 ku kigongo cy'umukuru w'igihugu ariko amwe mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu akaba yaneguye tumwe mu tunenge twibonekeje muri ico gikorwa ubushikiranganje bw'ubutungane buvuga ko hari nabandi bafungwa 200 bimirije kurekugwa mu bushikiriza manza gushika ubu mu Burundi abanyororo mu mabohero barenga 17,700 ni mu gihe nafise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,494 gusa
Sindika y'abakozi bahoze bakorera ishirahamwe Sogestare Kirundo na Muyinga ryakorera mu gisata cikawa isaba leta ko yonyarutsa gutunganiriza abo bakozi mu bijanye n'amafaranga arenga 1 miliyari n'igice baheraniwe haraheze imyaka Jean Bosco Hakizimana arongoye iyo sindika amenyesha ko ivyo vyatumye baba mu buzima butoroshe kandi bari barigeze gukorera ishirahamwe rya leta Odiro Nkejimana
Ni kibazo catanguranye n'umwaka wa 2019 aho iryo shiramwe ryakorera mu gisata cikawa Sogestare Kirundo Muyinga ryashigwa mu minwe y'abikorera utwabo nk'uko Jean Bosco Hakizimana serukira abakoze akazi kabo kahagaza bivuga
Ingwane zabaye ahanini twarigeze kuba dufise ibibazo byo kutaronka imishahara neza neza bizu byahereye mu kwezi kwa kane ko muri 2014 gushika aho twugariye muri 2019 ahanini ikibazo catanguye kuba muri 2019 hama niyo gaca bahera rero kugira igisata gishasha ca leta bise ODK ni naho twe wacu muri Sogestare Kirundo Muyinga mu 2023 mu kwezi kwa gatatu baciye barungika abakozi Burundi gutaha ataca babatekereye
kuva icyo gihe Hakizimana avuga ko bituye inzego zitandukanye za leta ariko nubatanyishu
kuva 2014 twagumye twitura urwego bita Arfike kera twarituye inzego zishira hamwe ubutegetsi babura amatari mugabo ntanyishu nziza twashoboye kuronka mbese twarandigiye n'umutungane mu nzego zose twashoboye gutsinda twashoboye no kwitura n'urwego rw'umukuru w'igihugu arasaba yuko bo bidukurikiranira
uwaserukira abo bakozi avuga ko batorohewe kubera bataronswe udufaranga twabo bakoreye muri iryo shirahamwe
kuva mu ico gihe akazi gahagaze umukozi yari yarafashe amadeni mu mabanki aho onye harabaye ingwane ko twashije amezi abiri gusa hama catanguje ko gutita interedoro tari nyinshi abashoboye kurihigwa abavarizere baranafungwa abashoboye no guhitanwa n'izo ngorane baranapfa kubera ubuzima bubi
Jean Bosco Hakizimana asaba ko hote bakaboneka inyishu kubera igihe kiyaciye ari kirekire
ihumure twabo turironka ariko bakavuga ko biri mu kuva mu nzira mugarura ko imyaka itandatu yose irahaciye atakira va mu nzira dusaba ko byo va mu nzira kweri bavuga ko bavyishitse mu mahera ya leta zo koresha ubunye bogerageza bakadufasha
kuri icyo kibazo tukaba twakuye umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe iby'uburimyi Clemandi Komasaba ariko turamukena Abakoze akazi kabo kahagaze kuva Sogestare Kirundo Muyinga igiye mu minwe y'abigenga ihinduka ODK baharugwa 98 bishuza amafaranga yaba mu muri yari dumwe n'igice
Radio Indundi Culture
Amakuru twateguriye arabandanya abanyagihugu bagendera ikibanza kirimo amazi y'amashuha aho bita kuruhwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke barasaba ko ico kibanza cokingirwa kikanamenyekanishwa bemeza ko ayo mazi avura mu buryo butandukanye ariko bitazwi kumwe n'ingenzi ingenzi twasanze muri rusange zirashinga intahe kwayo mazi akize indwara Norris Nduwimana.
Amazi y'amashuha yaho bita kuruhwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ari mu kabande ko bagaharugwa muri hektari 200 kaguriyemo imirima ikunze hamwe n'ibyatsi bitotahaye ni kurubi hagati y'u Burundi Repubulika ihanene intwaro rusangi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda urubi ari ku buguga ye ku ruhande rw'u Rwanda ni hafi ku birometero 60 kuva ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ayo mazi akwiragiye mu mariba ibyo bita bassin thermal mu gifaransa amariba afise ubushuhe butandukanye buharugwa hagati ya dogere 35 na 85 kubwo abajejwe ico kibanza ayo mazi ashobora kuba ashika hitwa Kamanyora ku ruhande rwa Repubulika ya Nintwa rusangi ya Kongo n'ibindi bice by'u Rwanda byegereye ako kabande nkuko twabyiganiwe n'ababaho kuruwa ariko mu bahaba ntawemeza neza ko azaha ayo mazi yatanguye kubonekera muri ico gice ico bikoze ingenzi zifata ayo mazi nkurukiza Genevieve bekomeza gusenga umwe mu ngenzi tuhasanze ati dusigaye tuyafata nk'umuti mu yindi
betu yafata nka ibuprofen cyangwa rastamo kukiyo umva n'umutwe meneza ukayana umutwe urare muruga iyo uwumva ufise uburuhe kajyama umva babara kavyuka umva babara hose uci utwiyuhagira urakira
abandi nabo bavuga kwa ayo mazi yirukana amadayimoni canke imitwe mibi
ari abantu bavuga yuko nayo akaravye ucugira n'umugisha sinzi nk'umuntu wese yari afise inyatsi arashaka kuyakaraba yanyatsiragabanuka
hanyu kwa amadayimoni basi bakagwa nyene bayasengeye amademoni acyamanza nyene agacyahagarika
mu bamaze gukirira mu mashuha yo kuruha harimo Innocent nahayo ingenzi igendere cyo kibanze iva mu gisagara cha Bujumbura washikiriza ku ibyo bitakira uruhendo
amashuha jerangiri ya kamaro kuba naringwa ibimeme imaze kuzina irya gatatu byabimeme bikura gabanuka kandi iyo uje ngaho menetse umutwe kayoga mu mutwe ucumerekwa neza
ariko rero ico kibanza ciratiro kiri muri biki ntara ya Cibitoke ifise kizwi nabake bikavugwa na Gerard niyo nkuru hajije kwakira ingenzi muri ico kibanza nyene afatiye ku kamaro kacu
aya mazi benshi ntago bayazi kuko yo bari bayazi twa tukunda kwakira abantu benshi ngaba abasanzwe bamaze kuyamenya barashaka kuza abazi
yamara rero hurugero rw'abagendera ico kibanza gwaragabanutse bidasanzwe kuva hadutse indiane hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu myaka y'ibihumbi 2015 niyakurikiye ibarabara ryahora rijayo uburiramaze kumeramwe ibyatsi ico kibanza kandi ntikirigira gisubira gusukurwa kuva ico gihe nkuko twabyiboneye ico gisigaye cinjiza nk'umusaruro ni mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu
haracibonekeza abakenyezi bakora urudandazwa ndenga mbibe biciye mu kinywa bihamwe mu mashira hamwe aharanira ineza y'abakenyezi aravyemeza akavuga ko atewe impungenge n'ingaruka zishikira abo bakenyezi akabona ko umugambi w'ubushikiranganje byo bujeje harimo ubudandaji wo korosha ugo rudandazwa wo mu mwaka wa 2023 woshigwa mu ngiro kugira ngo abo bakenyezi bakingirwe n'inkuru ya Mohole Mpayano
Mushiko bigitigiri cy'abakenyezi bakora ugo rudandazwa ntikiramenyekana nkuko byemezwa nayo mashira hamwe kubwishira hamwe Afrabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse Kodeliev Manirakiza rirongoye avuga ko bamwe muri aba bakenyezi bakora ugo rudandaza babikora batinya kwishira ku mugaragaro kumba sigura
abo bakora ugo rudandaza ndenga mbibe barukora badaciye mu mategeko abo nibo bafise ikibazo ariko rero ibiharuro gushika ubu biragoye kuberako baratinya kwiyerekana tinya kuyerekana kubera bagira bati umbure ntiwobura inkurikizi nibamara kubona ko dukora urudandaza rudaciye mu mategeko
zimwe mu ngaruka abo bakenyezi bagira nukwa ku bidandazwa byabo iyo bahagaritswe bariko bajabuka imbe badafise ibyangombwa maze bagatakaza imitahe yabo uburongo ya Frabu abona ko kugira abakenyezi bakingigwe itegeko ry'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji ryoshigwa mu ngiro
mu nyigisho umuntu agenda baha agenda bereka amategeko ko ahari hanyuma turabizi neza yuko hari gihe amategeko aba arengeye ubushobozi bwabo ico gituma hariho ico bita rekose ni integuro y'ubushikiranganje bw'ubudandaza bateguriye abo bantu bakora urudandaza rutoro ni itegeko ribafasha kurangura neza ibikorwa byabo bakingiwe
mu mwaka wa 2023 igisata cyaho ni cita iterambere PNUD cyatanze umutahe ku banyagihugu bagera ku 400 baba mu ntara z'uburaruko zihanura ubibe n'igihugu cy'u Rwanda amwe nawo mu ntara z'uburengero zihanura ubibe n'igihugu cya Kongo umutaye wo kwisumamwo kugira abahora bakora urugo rudandazo warutemewe n'amategeko baruhebe icyo gihe umunyagihugu umwe akaba yahabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana atatu.
Idini rya Katolika ribona ko inkino ziri mu bifasha guhuza abantu mu butandukane bwabo hamwe no kubiba umwizero mu bantu mu gihe abasaseredoti ba diyoseze nkuru ya Gitega n'iya Bujumbura bahujwe n'inkino mu ntumbero yo guhimbaza imyaka ijana hatangujwe kuba yatirwa ry'abapatiri mu Burundi inkino zabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abo baseseredoti bemeza ko binafasha inkino zinafasha mu kubungabunga amagara y'abantu ino nkuru tuyibaza Anise Ntangufu.
Inkino zirafasha guhuza abantu mu butondukane bwabo mu kubigeranya no mu gukorera hamwe imigambi itandukanye izo nkino kandi zitandukanye zirafasha no kubiba umwizero mu bantu mu kwerekana ko bashobora kurangura ibitandukanye bagashika ku ihangiro bifuza. Musenyeri Bonaventure na Himana mwungere wa diyoseze nkuru ya Gitega asanzwe arongoye inama ya Bepiskope Katolika y'u Burundi yabashikirije kumuhingamo kuri uyu wa mbere mu iseminari nkuru yitiriwe umweranda Yohani Paul wa kabiri inyuma y'inkino z'umupira w'amaboko n'uw'amaguru zahuje abasaseredoti barangurira ubutumwa bwabo muri diyoseze nkuru za Gitega na Bujumbura. Musenyeri Bonaventure na Himana ari kumwe na Musenyeri Gervasi Washimi Busa umwungere wa diyoseze nkuru ya Bujumbura yamenyesheje ko izo nkino ziri mu ntumbero yo guhimbaza imyaka ijana y'ubusaseredoti mu Burundi abasaseredoti doti ba mbere bategwa muri iryo banga aho yonge yashikiriza ko izo nkino zahuje abasaseredoti barangurira ubutumwa muri izo diyoseze nkuru zibiri ziza mu ntumbero kandi yo gukomeza umuvukano hagati yabo hamwe no kubungabunga amagara yabo na bugingo muri bo harimwo abakiri bato. Mumenya ko abasaseredoti bo muri diyoseze nkuru ya Gitega batahukanye insinzi mu nkino zose z'umupira w'amaboko volleyball batsinze iseti zitatu zose ku busa hamwe na basketball binjije amanota 45 kuri 26 yabarangurira ubutumwa bwabo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Mu mupira w'amaguru football nabo barirahiye abasaseredoti bo muri diyoseze nkuru ya Gitega mu kubatsinda ku bitego 2-1. Anise ntago ivi Gitega Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri. Uyu munsi tugaruka ku ndwara ya asima twari twabashikirije ubuheruka. Indwara ifatira mu mahaha ikabuza umuntu guhema neza. Rere ya Kankundiye yaraganiriye na muganga François Ndikumwe nayo yanonoso ivyo kuvura indwara zifatira mu bihimba vy'ihemero maze adutegurira inkuru ikurikira.
Asima ni indwara ya mahaha nkuko bivugwa na muganga yanonose ibyo kuvura indwara zifatira mu bihimba by'ihemero François Ndikumwe nayo ahavuga ko umugwayi wa asima adaheza ngo aronke impwemu zikwiriye.
Asima ni indwara ya mahaha nuko uvuga imihoro ijana impwemu mu mahaha iraheza igapfungana ugasanga ya mihoro ijana impwemu yisanzuye isigaye yabaye mitoyi impwemu zikaje cahantu hato bikaca bituma rero uwo muntu ataronka impwemu ku rugero azikeneye. Ko
uwo muganga arerekana ibimenyetso by'iyo ndwara na bimwe mu bitera iyo ndwara
bivuye yuko ibintu umuntu yahemutse birimo ibyo twita amaherjene ibintu vyokera bigatuma ayo mahaha yokerwa akadindira agaca apfungana bigaca bituma rero vyumvikana gukora apfunganye umuntu ahezagirika akanajwira bikanashika mbere agacisha mu kazarana korora.
Ndikumwe nayo avuga ko abantu batokwitiranya asima n'izindi ndwara zituma umuntu ahemuka nabi.
Igihe cyose umuntu ahemutse nabi cyangwa yumvise impwemu z'imuniga cyangwa ibindi bimenyetso byerekana yuko yuba ahema nabi iyo kwihutira uca avuga ngo yine asima cyangwa n'abandi bakata bamuhimiza ko yemera ngo ni asima. Ibintu bituma abantu bahema nabi ni byinshi cyane.
Agahamagarira abantu bose bafite indwara zo guhema nabi kwitura abaganga kugira bamenye indwara bagwaye by'ukuri. ibiri
umuntu weheza akabibaza muganga hanyuma muganga nawe akavyitondera kugira ngo amenye ko koko umugwayi icura ko gwaye asume canke hema nabo atazi igituma hema nabi amubare ko gwaye asume koko agwaye asume
uwo muganga aravuga inge ndwara ya asima ivugwa
igihe ko kari asume nuko umugwayi wasume avugwa akava muri crise kuva muri crise nuko bigira ibimenyetso vyose ugenda kwa muganga ufise bihagarara ugahema neza ugahema nk'abandi bose batagwaye asume imiti yo kwivura iriho nuko inzira yo kwifata ayo guhemuka niyo twita inhalation ni ukuvuga uguhemuka hari bimwe bita amapombe hari na bimwe bita nebulization birashobora gushika ko impande yaho dushyira ku binini by'imiti imwe
abanonosoye indwara zifatira mu bihimba by'ihemero bemeza ko hashobora guhera ukwezi amezi atatu umwaka canke imyaka myinshi umugwayi adasubiye kugwara iyo ndwara ya asima bivanye n'urugero umugwayi aza arafatwa n'iyo ndwara umuganga araheza agaca muhindurira imiti
Rakoze Claire yakankundiye kuri iyo nkuru yari yaduteguriye ku gihe cy'isaha 12:35 na turangirije amakuru twabateguriye shimire mwe mwese mu yateza abiri shimire na Kofi Olivier ubintu intwaro yafashije mu hinga bw'ivyuma amakuru mara komeshikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze